Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ingingo ya 95 y'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi itegekanya ko igihe batangwe kurangura amabanga bashinzwe n'igihe bayarangije umukuru w'igihugu icegera cy'umukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere n'abagize urwego nshikiranganji bategereje kumenyesha byo kuri amatungo yabo mu rwandiko bashikiriza sentare na inyudwa iyo ngingo gushika no munsi ntirubahirizwa nabo baramutswa u Burundi mbega none bishobora kugira ingaruka izihe ku butunzi bw'igihugu igihonyango ry'amategeko n'abari bajejwe kuyubahiriza igihonyango ry'amategeko n'abari bajejwe kuyubahiriza cyo bari fise ingaruka mu bijanye n'intwaro mu kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa 2024 nyakanga 2022 twarondeye abahinga mu by'ubutunzi no mu by'abategeko ndi kumwe na Pierre Gahungu kaze Agishika ku butegetsi mu 2020 Evariste Ndayishimiye yasa n'uwitwararitse ko abategetsi bose bobinyekanisha amatungo yabo ariko umwitwarariko wamaze igihe urumero mara Emile Nibasumba wa RPA arabitwibutsa
Amaze amezi abiri gusa agiye ku butegetsi hari kuwa 2023 myandagaro mu 2020 Evariste Ndayishimiye yasavye indongozi kubahiriza ibwirizwa shingiro mu gushira habona amatungo yazo
nagira ndabasabe guhera ku munsi wejo mutangure gusuzuma amatungo yanyu yose mufise kugira ngo muri izo ndwi zikurikira tube twahejeje kubishira ku murongo tubishikirize abajejwe ubutungane kugira abitubikire nitwaheza ikiringo tuze dusubire tubereke ivyo dufise babone yuko atavyo twacishije ku ruhande
haciye ukwezi kumwe gusa kuwa 2025 nyakanga muri uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2020 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari hindukije mu ijambo hari mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu igitega
itunga ry'umuntu nakabanga kiwe mugiye w'ivyo igihugu barashaka kubona bati ibi bintu kumera birateye amakenga ico gihe bacaje kugurura
ico kibazo cyasubiye kuvugirwa habona mu nama shikiranganji yo kuwa 9 ruheshi mu mwaka uheze w'ibihumbi 2021 ico gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye indongozi kumenyesha amatungo yazo imbere ya sentare ntahinyuzwa ngo kubera ko n'impapuro zo kuzuza zimaze kuboneka ariko gushika ubu ishigwa mu ngiro gico gikogwa nta wuzaho rigeze
Igihugu kitarumva ko abategetsi bategerezwa kumenyekanisha amatungo yabo kiba kikiri inyuma mu vyerekeye intwaro ibereye no kugwanya ibiturire uwiti bijanye n'ubutunzi Faustin Ndikumana ni wabivuga
ubwa mbere hoho abantu bagiza kumenya yuko kwerekana amatungo umuntu yinjira mu mabanga ya leta no n'igihe ayavuyemo niyo ntango niherezo y'intwaro ibereye cyo kugwanya igiturire cyo gukomeza gusonera amatungo ya leta iyo gitarashikira iyo ntambwe kikaba kiba kikiri inyuma ica kabiri nuko kwerekana ayo matungo yibutsa ubwiye kurongora mu ntwaro yuko afise icabazwa bimwibutsa kandi yuko atagiye kwitiranya amatungo ya leta n'amatungo yiwe bwite ngo ashike abona yuko mengo agiye kutunganya nk'ivyo muhira iwe igikurikira rero cyo yibuza bya bindi kandi byo gutunga umurengero umuntu adashobora gusigura yabikuye ari Ismaili site bigatuma no kunyuza amatungo y'igihugu n'ungwanya igiture ishobora gufata intumbero kuko mu bisanzwe iyo abantu ari kubanyuza amatungo y'igihugu kenshi biragoye kubafata bari ko barabikora ndadashobora kubafata ushobora kuvuga ati none wewe ibi bintu ushobora gusigura ko byavuye hehe udashoboye kuvyerekana urumva haba hari ikibazo kwa tusanga ari byo kugwanya igiturire bira fashe intumbero
igihe indongozi zo hejuru zihonyanga amategeko arizo zari zikwiye kuyubahiriza bituma ivyo kubahiriza amategeko bitaba mu migenzo no kuzindi indongozi bivugwa n'uwize ivy'amategeko umushingwamanza Vitane Nshimirimana
ivyo rero umukuru w'igihugu akaba ari wabaye wa mbere mu guhungabanya amabwirizwa y'igihugu mbere n'ibwirizwa shingiro bica byumvikana yuko atawundi muntu n'umwe ashobora kubikora biba bigaragaye yuko ari igihugu kitagendera ku mategeko ari igihugu abarongoye igihugu barondera aho baca hose kugira ngo bitungishe kugira ngo biba amatungo ya leta bajye biturire ikindi gikomeye n'ikibazo cy'ukwibaza uruhara rw'ubutungane mu kubahiriza iryo bwirizwa ritegeka yuko abajejwe amabanga ya leta bajya gushikiriza ibyo batunze no kuvuga yuko mu gihe batabikoze kubugushaka kwabo umukuru wa sentare ntahinyuzwa igihugu arafise ububasha ahawe n'amategeko yuko ateye ku mukuru w'igihugu yuko ateye ku mushikiranganje wa mbere cyangwa abandi bashikiranganje cyangwa abandi banyacubahiro kuza gukora iby'itegeko ribategeka iyo rero atabishoboye biza kuri cya kibazo cy'ukwibaza mbega turafise ubutungane koko bushobora guseruka inyungu z'abanyagihugu bushobora gufasha kugira ngo abanyagihugu basabe yuko amategeko yubahirizwa gutyo abaje kubatwara bareke kubonerwa akagisho ngo bitungishe babaki biturire bongere banyonora amatungo ya leta mu gihe abanyagihugu bobo bariko basa mu bavubi
iyo ngingo ya 95 y'ibwirizwa shingiro ryo kuwambira uruheshi umwaka w'ibihumbi 2018 rirunganirwa n'itegeko ryo kurwanya giturire ryo ritegeka abagize leta kumenyekanisha amatungo yabo ayabo bubakanye hamwe n'amatungo yanditse ku bana babo batarakwita imyaka 18 ayo mategeko yose akaba gushika uno munsi akiriko arahonyangwa aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko cuno munsi kigarukiye pia gahungu nayo ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko.